Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Tubahe mwiriwe tunabaye kaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi yo kuri uyu mugoroba ashimikiye hanini kuri ibikuru bikuru. Uburaro bw'abigeme ku ishure rise Musema komine Matongo intara ya Butanyerera bwaraye buhiye buratokombera mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri mu gihe n'ibyari yo bitashoboye kurokogwa abarongo y'iryo shure baratabaza. Abarimyi b'ikawa muri komine Bubanza baridoga ko gucika ubu udufaranga twabo tutaraboneka mu gihe aritwo bahora bikora ko hagata ikigode kakijerwa iby'iterambere gico gitegwa ryaraye rihumurije. Naye bamwe mu barimyi bo muri zone Rukara mu komine Ntango intara ya Bujumbura bavuga ko ifumbire mu bwoko bwa ure mwirima ry'agatasi uyu mwaka itaraboneka mu gihe berekana ko imirima yabo imeze neza muri kino gihe. Abo barimyi bashikiriza ko bahisemo gukoresha umwavuka uva mu bitungwa. Byose ni muri aya makuru hagarariwe na Matiya abona Yesu muhinga bw'ivyuma Idwi ni Odironkeje Imana mukanye Sasidonido
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru. Uburaro bw'abigeme bo kwishure rise Musema zone Butaganzwa komine Matongo intara ya Butanyerera bwarahiye buratokombera mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Amakuru dukura muri ico gice avuga ko icateye umuriro kitaramenyekana. Naye burongozi bwa rise Musema bushikiriza ko habaye uruhombo rukomeye bugasaba abajejwe intwaro n'abagira neza kubagarukira ko kugira ibikorwa by'iyo shure bibandanye. Aho mu buraruko bw'igihugu inkuru tuyibaze mugenzi wacu Jana Himana akorera.
Nkuko bishikizwe na kubwiye Ponsiyo umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Musema avuga ko uyu muriro wadutse nk'igihe isaha imwe z'ijoro mu gihe abanyeshuri bari mu masomero gusubiramo ivyigwa bimwe bita etude du soir. Uyu yarongoye iryo shure abandanya amesha ko atagikoresho na kimwe cyari muri ubwo buraro bw'abigeme bashoboye kurokora nubwo bagerageje kuzimya bafatikanije n'abanyeshuri b'abahungu basanzwe bahiga hamwe n'abandi banyagihugu. Abo bana b'abigeme bakaba basigaye mu mpuzo bari bambaye zonyene. Kubwiye Ponsiyo akavuga ko iryo sanganya ry'umuriro bataramenyekana ico ryavuye ko akavuga ko igiye gusubiza ababyeyi mu ihumbi. Muri kino gihe rero uwo muyobozi w'iryo shure bavuga ko batagira ayo bashirane yo bamira bagasaba abajeje intwaro n'abagira neza kugarukira kuri iryo shure vuba bwango kugira ngo ubuzima n'ibikorwa kuri iryo shure bibandanye nka mbere. Hagati aho uwo muyobozi akavuga ko kugira abo bigeme bashobore kuronka aho bakika umusaya agiye gusaba imatera ku mashure y'indaro yo mu micungararo hanyuma abo bigeme bace basasirwa mu nzu y'ishure atashye arisanzwe ikoreshwa. Ariko kandi akizera yuko ishengero rya Baptiste iryo shure rya rise Musema risanzwe giye gukira rigiye kuraba ico ryoba rirafasha mu kurindira ko abajeje intwaro n'abagira neza baza kugarukira kuri iryo shure ryahuye n'ivyo vyago. Muri komine Kanzani intara ya Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture.
Ne mu bijanye n'ubutunzi bamwe mu barongo y'intara bavuga ko gushika ubu hari bisata bitegekanywa gukorera mu ntara kugira bifashe mu itunganywa ry'imigambi yotuma hashigwa mu ngira intumbero nshasha y'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta mu mwaka w'2025 ushira 2026 bitarashika mu ntara hamwe kandi nuko hamwe hamwe inyubako zikoreramwo n'ababura amatari zitararangira. Umushikiranganje ajejwe iby'ikigega ca leta Alain Ndikumana avuga ko abarongo y'intara aribo baba barategura ivyoshigwa mu ngiro banafatiye ku vyari bihasanzwe. Mu nama y'uwo mushikiranganje hamwe n'abandi bashikiranganje n'ababura amatari kuri uyu wa gatatu mu gisagara ca Bujumbura, uwo mushikiranganje yavuze ko inyubakwa zamaze gutangura zibwirizwa kubanza kurangira kubakwa imbere y'ishigwa mu ngiro ry'amafaranga leta izokoresha mu gice cya kabiri cy'umwaka w'amafaranga. Kristalize Harerimana.
Muri iyo nama yahuje umushikiranganje mu vyajejwe harimo ikigega ca leta Alain Ndikumana n'abashikiranganje batandukanye hamwe n'ababuramatari b'intara uko ari zitanu kugira abagire ico bashikirije ku ntumbero nshasha y'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta muri uno mwaka w'amafaranga w'2025 ushira 2026 intunganyo izotangura kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2026. Bamwe mu barongoye intara berekanye amakenga bafise ku bijanye n'ishigwa mu ngiro ry'imwe mu migambi gushika ubu itararangira imbere y'ishigwa mu ngiro ry'iyo ntunganyo nshasha. Imwe muri iyo migambi nk'ijanye n'inyubako zakorera ibiro vy'intara canke amakomine. Oswald Ntakarutimana n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Buhumuza mu vyajejwe harimo imibano.
Hariho n'amaspa mwamwe ushobora gusanga muri implication au niveau de cabinet du gouverneur twategereza gukorera ko muri coordination biro communal yo muri Butaganzwa uko ni commune hakugenda mwabivuze itagira ingenzo kwakira dema structure ari mu komine yayo ariko na province c'est la même chose
ayandi makenga na yajanye na bimwe mu bisata canka abakozi byabwirizwa kuba byaramaze kuja gukorera mu ntara ariko gushika ubu bikaba bitarajanwayo parfum bone nyiboka aramuswe ntara ya Burunga
mu ntara tugeze ku ma direction provinciale atatu amaze kuja en place sur les 16 qui étaient prévus byumvikana ko le processus naho tuyidimwe turiko turayikora techniquement il manque quelque chose en termes de ressources humaines et de cadres légaux ntibihagarara turabibandanya mugabo urumva yuko le personnel et les institutions provinciales zategerezwa kuja à l'avant-garde pour le pilotage de ce processus de révision budgétaire siho ziri
umushikiranganje rero kigega cha leta avuga ko imwe mu migambi isanzwe iri ku rutonde rw'irikirarangogwa izobanza kurangira ariko akisungwa ukwisumba sumbana priorisation mu gifaransa
bijya bitaratangura imitire ko twojya gutangura n'indi bikorwa bishasha hari ibindi bitarahera kuva ko tubihebye ni question ya priorisation tout simplement ana basabye cyo ko twotanga la liste ya machantier yose atari bwahere na le monta bisaba pour les finalistes ubujyo bica bihera cyo nokongera ko kindi yakwigeye ya Burunga itegerezwa guhera aha bene gihugu bagijije arakoze ibishoboka tegezwa kuri amafaranga isigaje bariko muravuga ngo nimuzi ibyo muza gushiramo sabantu bazotuma ngo mumenye ibyo mushira murabizi deja bajya bazoza kushira mu ngiro ibyo mwebwe amaze kuvyumvira
bimwe mu byatumye hashigwa intunganyo shasha yikoreshwa ry'amafaranga ya leta muri uno mwaka bikaba nkuko bivugwa n'umushikiranganje ari intunganyo shasha y'ivyintwaro hamwe n'ubushikiranganje bwagabanutse bukava kuri 15 bukaja kuri 13
Ne mubijanye na gateka kazi na muntu leta irategekanya gushiraho amategeka n'abavyeyi bafise uruhara mu gutuma abana bajya mu ibarabara umunyamabanga ntegezwa mu bushikiranganje bujejwe ivya gateka kazi na muntu n'ubutungane avuga ko kenshi abo bana babikora kubera indero yabititaweho bigatuma ibitigiri by'abari mu mabarabara byiyongera mu butumwa yatanze mu ntumbero y'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana uzoba kuri wa 20 uyu mwaka Ponsi Hatungimana avuga ko leta ibandanye imigambi yofasha mu kugabanya ibitigiri by'abana bibonekeza mu ibarabara mu kubaka ibigo byobakira akavuga ariko ko leta idakeneye ko ivyo bigo byo kwakira abana benshi nyabuna bikagabanuka kubera ingingo zo kubikinga zo bazafashwe
kugira ngo agatika k'umwana agakingirwe na cyane cyane mu muryango hari ubukene bwa mbere nziza kwiyo muryango ishigikirwa kwibaza mu ibara kubera ibibazo biri mu muryango cyane uko leta ubara yadushiraho amateko meza akingira abana mbere n'amateko mbere ashobora no guhana ababyeyi bamwe bamwe bigira se ndabibazwa mu bijyanye n'indero y'abana kuko hari umwana agira ibibazo bitandukanye kubera ababyeyi biwe hariho kigi kitari gito cy'abana b'abarundi bari mu ibarabara ariko kuri ibyo rero leta y'u Burundi ntiyicaye kuko haramaze gukorwa bitari bike nk'ikigo leta y'u Burundi yashize hariya mu cyangwa mu nzenze aho tugerageza tugatwarayo abo bana kugira ngo abo bana baronke inyigisho ariho n'ibindi bigo biri ngahe Bujumbura ariho n'indi migambi itandukanye novuga leta y'u Burundi iri kirakora ijanye no gukorera ku miryango ikenye kugira ngo baronke ifashanyo zibatuma biteza imbere mu tugambi eduke novuga kare gikorwa cy'ukwamiza n'ibyo hari abana tujana ugasanga bagarutse ni barabara ariko mugabo ico duca dukora kandi ico dukorera ku miryango yabo hariho n'igikomere rero cyo cyane cyane cyo gukorera ku muryango kugira ngo babone yuko umwana baramwibarutse n'aba baramwibarutse rero bategeza kwitaho indero yabo rero kugira tubigwanye bizosaba ko tubishyira mu mategeko kugira ngo umubyeyi wese abone uruhara rw'iyo mujyanye n'indero y'umwana aba yari barutse wiza bijya bigo ni byiza ariko ni byiza yuko dukora cyane cyane ku bijyanye no gukina si byiza yuko tworonka abana benshi bari muri bijya bigo tige cyo tunedera muri leta nuko abana boja muri bijya bigo uwa bakenye
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 27 z'umugoroba. Bamwe mu barimyi bashoye ikawa ku matonerero y'ibubanza ni mu ntara ya Bujumbura baridoga ko gushika bayashikandwi atarabaha amafaranga yabo. Ibyo barimyi bavuga ko bibatuma babura ico bikora ko muri kino gihe mu gihe ariyo bahora bifashisha. Aho ni mu gihe batanze amanimero ya konte bo ataco biteze kuronka bagasaba ko bohemberwa ku matonorero bashoreye ko iyo kawa nkuko byahora abibanza inkuru tubibaze mugenzi wacu Alex Nkeshimana akorera
abashoye ikawa baridoga yuko bataronswa udufaranga twabo gushika n'ubu kirese ku mazina y'abikorera utwabashika ane muri komine ya Bubanza asanzwe hari amatonero ashika 11 nkuko bishyizwa n'umunyamabanga ashigwa bikorwa wa komine ya Bubanza mu nama rubatari b'intara Bujumbura yagirishije abaserukira abandi ibubanza munsi wa kabiri abishikirije nk'ibiri mu myitwariko y'abanyagihugu arongoye iruhande y'ubukene bw'imbuto hamwe n'ifumbire amenyesha yuko utwo dufaranga abarimyi baturindiriye amezi menshi ni mu gihe batahora barenga mu kwezi k'umunani bataronswa ayo mafaranga kubashoye ikawa mu matonero bayashoreye ko
yo mafaranga kugira ngo ashobore kugutwa ifunguci ashobore gusubiza abana ku ishuri ariko byabigorana ko bibasaba yuko bashobora kwimera ijisho bakarujya amafaranga yunguka aho tuzosanga ya mafaranga bayarose ata kintu ariko arabamarira kubera inyungu baba barabasize.
Abanyagihugu twashikiriye bavuga yuko icyo bari bayatekanirije cyashobotse bamwe ngo barungitse abanyeshuri babo bigoranye ku mashuri abandi bari kwikendura abarimyi nabo bakarima biboroheye ndetse bakaronka n'udufaranga togura imbuto n'ibindi
narashoye
baraguhembye nawe
nta ni 10
barabwira gute
turababona batubango bazotubarira tugatega tukahebu
n'ibindi byahora bigera ubu niho bidoga ko bozirandura cankwe bagacuma bazigoka kubereke babate bya kubahemba ko kanotika batubwira ngo ingorane ngo ziri ku mashine aha badusize mu mashine tutahora tubijamo bagacha batubwira irako usanga izina mu mashine ari ijya ha musiga tukasanga ngo riri mu kibito cyangwa mu kayango byaragora
abanye gihugu basaba yuko bosubira guhembwa nka kera kuko ngo bahemberwa ku makonte
twatuma dushoranye ne bakatuma baza hatu hana makena kene nkuko kareba ati hari kwagere mu nkuko kwezi tutarahe
abarongoye amasoro nka musigati baremeza yuko ibikorwa basabwa babihejeje ubu ngo basaga yuko amafaranga iyo ava aboneka kugira ngo babahembe ni mu gihe bamwe batashimye iyo ngingo yo kwandika kugwa makonti bahemberwa ko bivanye n'ukwemera kwabo aho naho ni nk'abayoboke bazebiya hamwe n'abasohoke aho ni muri komine ya Musigati ivyo navyo ngo bizotuma bataja mu rutonde rw'abazohembwa abanyagihugu bashoye ikawa basaba yuko naho bacerewe guhembwa kuronsa udufaranga twabo kugira ngo bashobore kwikenura no muri iki gihe Alex Nyeshimari Bubanza
Iryo teba ryihemba rero abarimyi bidogera riremezwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe iterambere ry'ikawa odeka kubera imvo zitandukanye kuri uyu wa kabiri ariko urongoye icyo kigo odeka Oscar Wikunda yatanze kiringo kitarenga indwi imwe gusa kugira bose ngo babe bahembwe.
Mu kigo odeka barungitse imiliyaridi zishika 28 n'imiliyoni 557 n'ibihumbi 481 n'amajyarindwi amafaranga amaze gushikira abenegihugu imiliyaridi 23 n'imiliyoni 35 n'ibihumbi 788 n'87 ku bice 81% kw'ijana hariho abatanze amakonte arigwaho ugasanga nk'umwenegihugu yatanze ikonte y'urushengero cyagatanga konte ya koperative ayo mafaranga yose yaragarutse ariko amafaranga agashika miliyaridi 4 n'imiliyoni 77 zagarutse muri limikashi aho abenegihugu batanze amanimero atuguruye ko limikashi abandi nabo bagatanga amanimero atariyo. Ikigo odeka uyu mwaka twashoboye kugura ibice 30% z'ikawa yose yaguzwe mu Burundi ibindi bice 70% byaguzwe n'abikorera utwabo rero haba odeka haba abikorera utwabo twabahaye indwi imwe gushika ku munsi wa kabiri yuko atamwene igihugu n'umwe atoba atararonka amafaranga yiwe kuri konti abarongoye amabanki hamwe n'abarongoye amamikrofinansi na bijya bindi bigo bigiye gutanga amahera nka limikashi cyangwa limikashi ukuri bishoboka byose mu korohereza abantu baje gushyira ko amafaranga yo guhemba abarimyi kuko twarabibonye yuko twajyana amafaranga agashobora kumara indwi cyangwa indwi zibiri ariko ugasanga ntarashikira abenegihugu.
Tukivuga ibyo nyine bijanye n'uburimyi bamwe mu barimyi bo muri zone Rukara mu komine Ntango intara ya Bujumbura bavuga ko ifumbire mu bwoko bwa urea mwirima ajya gatasa uyu mwaka itaraboneka mu gihe berekana ko imirima yabo imeze neza muri kino gihe abo barimyi bashikiriza ko bahisemo gukoresha umwavu kama uva mu bitungwa abo barimyi ariko basaba ko hogwizwa ibitungwa kugira haboneke ifumbire mu kurindira kwihingurwa n'ishiramwe fomi bashikira Olivier Kwizera.
Aha turi mu kiyaya cya Rukarama asanzwe hari imirima y'ibiterwa mbumbarugo n'igihe cy'isaha zitanu zirenga zo mu gatondo tubona imirima y'ibigori, soya, ibiharage n'ibindi kandi totahaye. Abarimyi twasanze barashima ko hari ifumbire y'ikizungu yo mu bwoko bwa imborana totahaza bakoresheje ariko bagatigura ko yari iyo bari basanganywe kandi idashemeye.
Ibyo twateye muri rusange ibintu bimeze neza kuko muri itegerezo urabona ko n'ibigori bitotahaye. Buri isuka twariko turakoresha ifumbire ifumbire muri sezobe baduhaye mu mwaka uheze
ifumbire masino cyacu nga ahongeza amaso yaboneje bikwiye
naho berekana ko ifumbire yatotazana imbura yakoresheje mu mirima yabo hari ifumbire yo mu bwoko bwa iryo bidoga ko itigeze iboneka aha bagasigura ko baciye bifashisha umwavuka mukomoka mu bitungwa nk'imene inka n'ingurube aha ariko abo barimye bavuga ko bidakwiye ariko gusaba bajeje uburimye gushigikira icyo gisata kugira ivyankenerwa iboneka
ire yarabuze kuko ire nikenerwa cyane mwa kino kiyaya kuko ire nitagatisha ibitegwa cyane gusumba iyo tubuze ifumbire kwe ya ire kuko ari twatusanzwe dukoresha cyane rwose hano hantu nk'ifumbire ive mase y'ibitungwa turayifashisha
cyakoze mu bavuye kirundo ata mase y'ingurube bisogorore n'umwavu gawinka yafashije kabisa
mugihe amazi imisi havuga ubukene bw'ifumbire mu bice bitandukanye by'igihugu abarimyi bo mu rukara mutwayaze babona ko bagenzi babo bogerageza kwifashisha ifumbire kama mu kurindira ko ico kibazo gitorega umuti
cyitwobwira bagenzi bacu kugira bikunde ntewe bagume bareza amaboko nibishimikize umwavu wacu kama mu mwanya umwavu w'ikizungu utaraboneka
mu kiyaya cya Rukarama kiri muri komine Ntahangwa intara ya Bujumbura batanguye kurima kuva mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka mu irima ry'agatasi gushika ubu hari ibitegwa mbumbarugo kandi umwimbu wavyo bawiteze mu mezi abiri ari imbere amakuru duhabwa n'abarimyi baho nuko hogwiza ibitungwa kugira haboneka ibisubirira ifumbire y'ikizungu mu gihe bitarabashikira
ne mu ntara ya Burungaho buramatari w'iyo ntara remeza ku ifumbire isa idakwiye nubwo ikenewe abarimyi avuga ko bayironse parfum boni bukarongo iyo ntara asanga ariko abarimyi bari bakwiye kandi kwijukira ikoreshwa ry'ifumbire kama mu kibanza cy'uko baba bataronse ifumbire mva ruganda agashima ariko ko imirima yifashe neza muri iyo ntara
ifumbire rero yarabonetse kero rubayabaye gabo abarimyi bararonka ifumbire nkenke ishobora kubafasha kugira ngo babandanye bakora muri ico gisata kandi bagononokewe ico gisata rero c'ifumbire nsanzwe kirimwo bibazo by'uko ifumbire itakwira rundi basana bijukiye nka bose ico gisata rero c'uburimyi bigatuma rero kumbure ifumbire yategekanijwe itazi kwiye bose ariko twavuga yuko atanziri kwirasha n'ora bani mirima ngenisa urabona ko imirima isa neza ifumbire ntikwiye ariko ikenewe baragiye barayironka barisabikanye uko yabonetse
ifumbire nivyo ntikwiye nikibazo kiri no vuga ni kiri rusange mu gihugu abahambira abarundi barakoresha ifumbire ya nyabarega mbega muri Burundi ivyo byoshoboka
ibyo byoshoboka cyane mbere nibaza yuko abantu bose bajejwe ico gisata bakwiye gusubira guhaguruka bakigisha cyane abenegihugu ko ni ifumbire y'ikizungu itaraza abarundi bamye bafise ukuntu bafumbira bagakoresha ifumbire yitangwa n'ibitungwa ahandi naho bagakoresha n'ifumbire yaciye muri bya binogo bya nyabarega ubu rero nibaza yuko n'ubu turakwiye guhaguruka nk'abajejwe intwaro mbere n'abajejwe ico gisata ku munsi bagasubira bakigisha abarundi kugira ngo mbere n'abanyaburunga nini kugira ngo basubire bagaruke kumenyera gukoresha nabijya by'amase y'ikirundi hamwe n'amase aciye muri za nyabare iyo twubazo twutwe twubutse tukusabikanya nabi canke hakagiramwo umwana n'ikinono aho turaheza tugahaguruka tugaheza tugatanga intumbero kandi muri rusangi intumbero twatanze yuko bagabura neza ifumbire yabonetse henshi barayikurikije
Parfum boni nyibuka nibura matari w'intara ya Burunga yari kuri mikro ya mugenzi wacu Egide Nahayo ari ntano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoro wa kwisaha 12 n'iminota 37 abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiya abona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironke Jimana na yabashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihe rwa nibiganiro bya Radio Indundikire Tubiro